Ubanye na sasa kuvuya hali ya kitongo zungu matoko wake kanyeni kifuri. Ugwa mbele. Akubita kwa kintu zonya kiri majani kiri mutoni rewe.
Uno mutama ariko arasubiramwo ivyo yumvise.
Ko!
Ni gigi polisi cariko kiragerageza gusubiza ibintu mu buryo kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi mwikambi ya Nduta muri Tanzania zari zugaye amabarabara yinjira zongera zugariza ibiro by'ishirahamwe HCR gitaho izo mpunzi impunzi zirenga 900 zitarahabwa imfungurwa zo muri uku kwezi k'umunani nizo zataye ubwo ruhagarara nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye.
Twashwiragiye asahana zibyamaze kundakira oya se kwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira ntibazironse kubera gashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga 6 atararonka ifungurwa tuba dutanze kuronka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu basha batangira guterana amabuye.
Igipolisi cavuye gikoresha vyose bikoroza amosozi kugira ngo agahengwe kagaruke abantu barenga 10 bakaba bakomeretse harimwo n'umupolisi.
Abakomeretse nabajije mu bitaro bacangiye ko bamaze kwakira indwi
n'umupolisi umwe nyene yakubise cyane
uba yafuye ari umugore urumva yahahamutse imbangikirazaye dekadi akavuga bati n'ubu turiko turakira abandi ibitigirinyetsi na by'abantu bakomeretse n'abafuye bijya kumenyekana ku mugoroba kuko baracyatwara abantu
ama barafata rero umupolisi umwe bamufashe baramukubita
benshi rero bavuga bati twege nta kuntu dushobora gutaha none dukayifite tujya tunatiriye zo tutaronka ibyo tujya yewe batuye amabarabara ibyapa amapankate yaba ari hagati mu nkambi imwe barandagura batabyita ngo izinjiye mu nzu bakagufurangayo umuntu w'umugabo cyangwa umusore bacaba gupakira imodoka bagaca gutwara nyuma abantu benshi bafunzwe.
Ntitwashoboye kuronka igipolisi ariko umukuru w'ikambi aserukira leta ya Tanzania aremeza ayo makuru. Muri iyo kambi hari hitezwe umushitsi w'iteka atwara ishirahamwe ryitaye imfungurwa ku isi PAM igisata cya Afurika. Igihe yashika nk'isaha 6 z'umurango yakiriwe n'ubwo ruhagarara ari kumwe n'abandi bashitsi batari bake baciye basibya inama bari bateguye kugirana n'impunzi.
Abashitsi baje mu bwabo bamaze kubona ibyo biri ko biraba kenshi abastafu ba Tanzania benshi baciye bataha bacavuga yuko bishobora kutobeje cyangwa hirya y'ibyo makaza cyavuga ati nta kindi gikorwa gisubira gukorerwa ngaha maka abanze baraba ukuntu abo bantu baturiye.
Ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi bari bateguye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ivyerekeye inzara iharangwa. Bavuga ko ubu imfungurwa bahabwa ata n'indwi zibiri bazimaza.
Turavye rero imfungurwa umuntu azoronka mu minsi 28 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama amajana 9.40. Tukaraba nizo twahora dufungura mwaka w'2016 byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100
ntizikwiye na gato ahubwo hashahaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaraguri winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta niyinga yohera utarabimara.
Ryari ribajya mbere abo bashitsi bajejwe ibyo kugaburira impunzi bagendera iyo kambi y'impunzi z'abarundi ni nyuma yaho habaye imigumuko nk'iyo mu kwezi kwa 6 guheze kubera imfungurwa zari zasubiye kugabanuka. Zimwe muri izo mpunzi mbere zivuga ko iyo nzara ariyo yatumye abarenga 15,000 biyandikisha kugira ngo bazohunguke basubire mu Burundi. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.